Umucamanza wa hano I Londres yategetse yuko abanyarwanda batanu baregwa uruhara mu ihonyabwoko ryabaye mu 1994 mu Rwanda batarungikwa kuburanira mu gihugu wabo nkuko u Rwanda rwari rwabisavye. Abo banyarwanda bari bafatiwe hano mu Bwongereza haraheze imyaka ibiri mu nyuma u Rwanda rusaba kubaburanisha. Bamaze kurenguswa inshuro nyinshi ababuranira bakavuga yuko batizeye ko ubuzima bwabo butohava bubangamirwa hamwe burungikwa kuburanira mu Rwanda. U Rwanda rwo rwari rwakomeje kwizeza ubucamanza yuko abo bantu batocirwa urubanza rwo gupfa. Umwe mu baciriwe urubanza guno munsi rwo kutarungikwa kuburanishwa mu Rwanda yagize ico abivuga ko uyu ni Vincent Bajinya azwi ku izina rya kandi rya Vincent Brown.
Turishimye cyane ko birekana ko nibura umujije natwe ubwacu twumvise ko nibura mu gihugu ntabwo dushobora kubona ubutabera buhagije kandi imyaka tumaze turwana n'ikese n'ika turimo imyaka irenga icumi wumva ko niba tuvuye uti hari umuntu niba wumvise ibyo twamubwiraga ari ukuri ko ndashobora kubona ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mujije uciye urubanza uyu munsi yabyemeye ko nta butabera dushobora kubona mu Rwanda. Niba hari ikintu cyerekana ko hari ikintu tumo kwireguraho badushyira ahantu mu gihugu nk'ahangaha hari ubutabera tuburane neza kandi twize ko tuzatsinda turanyangana.
Vincent Bajinya umwe muri abanyarwanda batanu barondegwa kucaha ca genocide. Twashatse rero kugira ngo tumve ico Rwanda ruvuga kuri iyi ngingo ya sentare y'uno munsi ariko ntivyadushobokeye.